intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese bakunzi ba Radio Inzamba gateka kawe. Ikiganiro dafise ijambo cuno munsi cerekeye ingingo yo guhagarika ikiganiro ku bamenyesha makuru cari catunganijwe n'amashirahamwe adahamye ivyicaro vya politike ORICOM na PARCEM. Murikom gishikirizwa na Beni Axelakana.
Dafise ijambo.
Ku munsi wa mbere itariki 14 ukwezi kwa gatatu, amashirahamwe ORICOM gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta hamwe na PARCEM gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama bari baramutse batunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru. Aya mashirahamwe yariko yerekana aho ahagaze ku ngingo yo kubuza amakinga, amapikipiki na za tuktuk gushika mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura. Iyo ngingo nayo bikaba bitekanyijwe ko izotangura kuja mu ngiro itariki 21 uku kwezi. Barerekanye uruhombo rushobora kuba twumvirize Faustin Kumana arongoye PARCEM.
Wabye ajya na tuktuk canke ayo mamoto umutaho urimwo twe turabona pari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi yiyeze. Ni umutahe munini cyane. Tutumva ingene mu mukanya gatoyi uwo mutahe wuba ugira uce ucikubusa. Hanyuma tukaraba ibiciro cyane ntishobora kubura kubera igisagara kitakironka bya ngombwa ari ayo mata, ayo makaraza mu gisagara. Ntishobora bihindiye muri uwo munsi. Hanyuma ikijanye n'amatagisi ubwo rudarazo bahora rutanga. Tutavuze rimwe n'amafaranga kugira umwihebura rwose tugiye mu Burundi mu ntuza arashyira umutaye mu kintu azobaze ko bizogenda gute. Ivyo ni ibintu bikira insecurity mu muntu wese.
Ariko rero ico kiganiro nticahavuye kibandanya kubera ko igipolisi caciye cinjira aho ariko habera ico kiganiro kiragihagarika, risigura ko hataruhusha ayo mashirahamwe yari abifitiye.
Mahoro neza.
Ugwaruka, ibyo byabaye mu bivuga ku iki? Inyuma y'aka karirimbo ikiganiro kirabandanya.
Gaka karuka nyuma, gahunga abanyamarusifa. Wowe ikira ngo avuka nyimbuto, kukuruka nawe uhora ku ngoma. Wumve ibyo umwana usirikemera mu bugara bwa rigira riti, nishaje nibago.
Ushakire tumuzo uhoraho. Harumami yitwa Herodi ibaza ngo ni waganzi si ugusanga benu gutoteza.
Migera ari mu Burundi yerekana ko iyo nyifato yo kubuza abantu gutanga intererano yabo ku ngingo yafashwe yerekana ko u Burundi n'ubu atantambwe buratera mu byo gushikiriza ibyiyumviro.
Abarongozi b'igihugu iko n'abarongozi mugabo ndabona neza mu gihugu batiyumvira neza ku bijyanye no kubaho kw'abanyagihugu, kuko iyo baba babyumvira ntibafata ngo bazibire ahantu abanyagihugu bari kwarondera ubugari bw'abana. Uno munsi mu Burundi tugeze ku ntambwe y'aho utirukanze atacyo usumira umuryango. Wumva hamarita nayo ikacwa ati ni umwe n'izo zo guhagarika ubuzi bw'abantu. Ni ikibazo bariko batera kiyongera mu bukene abantu bari basanzwe bafise. Hanyuma kujyanye no guhagarika ikiganiro cy'amashyirahamwe yari yateguye ku bamenyesha makuru, ni cya kinini yemera kugibira uburenganzira bw'umuntu mu gihe igihugu kidafise itangazamakuru, kidafise amashyirahamwe avuga, ata n'umwe ashobora kuvuga ku bwoko bw'ibintu nabi icyo gihugu kiba gifise. Kuburane kubona igipolisi gifite guhagarika amashyirahamwe yigenga akagurisha ikiganiro ni bimwe nyine byerekana ko mu Burundi ataho turaja ata burenganzira umunyagihugu afise, kuko kumenyesha aho umuntu ahagaze birimo mu burenganzira bw'umuntu kandi nabyo bikuru. Nacyo gituma igihugu kikuma gifutarana kubera iki? Abantu ntawuvuga ntawukivuga uburarenganywa ugahorwa nyine ugasanga ibintu byose nta kintu kigenda, ugasanga abantu n'inzara gusa, ukanarindira ko binavugwa umuntu bikomvuga, nubwo igikuru nk'ubu mu Burundi simone gituma buhagarika akazi k'abantu kweri, kuko ubukene buhari buzura inzara, ubukene buhari buzura inzara. Mu Burundi hageze aho n'umushyitsi akugendeye usigaranaganya uganya, kuko utamenya ikintu cy'Imana uganya ukuntu mwakira ibibazo.
Sveta nawe ari mu Rwanda ati ingingo yo kubuza icyo kiganiro kubandanya yerekana ukutihanganira abavuga ibyo leta idashaka.
Ndabije atari nk'uko ari kutubaha agasuzuguro, kuko nibo bari babiteguye ni ukuca ikiganiro gifitiye akamaro Abarundi n'Uburundi muri rusange, kuko ibyo bari bagiye kuvuga turabiye kuri teme yaranga icyo kiganiro n'ikintu cyari gikenewe, kuko krizi hari yo kuko ngo amapikipiki tukutuka amakinga bihagarari batashyiye bashyiraho ikindi kintu canke ngo baha kandi kaza abantu bahari babikoresha. Ni ibintu yabaje cyane, ni ibintu bisubiza inyuma igihugu kigasubiza n'inyuma abanyagihugu.
Yoyera ari mu Rwanda avuga ko agaya ingingo yo kubuza ayo mashirahamwe kuvuga ijyagona, kuko kubwiwe intererano yabo ntacu yari kwica.
Ndabifata nk'aho ari ibintu bigayitse cyane, kubera ko n'amashirahamwe ategamiye leta arafise ijambo, arafise icyo kuvuga, kandi nimba barababujije kugira icyo bavuze kuri ibyo nuko tegetse hari ikintu baba bwabo badashaka ko gihinduka, petetre hari ikintu badashaka yuko abanyagihugu bumva, cyangwa ntibashaka kumva icyo abanyagihugu bundi bagona, cyangwa icyo aya mashyirahamwe yandi agona ku ngingo leta ifata. Mico gihe ni nk'aho berekana yuko aribo bonyine bafise ijambo mu miyoborere y'igihugu. Rero ni ibintu bigayitse cyane, bari kubareka bakagira icyo kiganiro, kuko ni uko icyo kiganiro sinibaza ko ari cyo byari guhindura mu ngingo leta iba yafashe, ariko bari kubareka bagashikiriza icyo biyumvira. N'icyo kiganiro ntihari kuburamwo n'amaide aho muri leta bari gukuramwo ikazobafasha petetre no mu zindi ngingo bafata.
Leonce ari mu Burundi, iyo ngingo ntiyamunezereje, avuga ko bari kubareka bakavuga ibyo bagona kuko bifasha abatwara ku ngingo baba bafashe.
Ntiyari imyiyerekano, yari kuvunira akagohe leta y'u Burundi, kuko hari igihe usanga bafata ingingo batabanje kwiyumvira imvo cyangwa ingaruka y'izo ingingo bafashe, icyo ishobora kwica n'icyo ishobora gukiza muri kazoza k'abanyagihugu cyanke kuri kazoza k'igihugu. Uko uri kuraraba iyo ngingo, ni ingingo ibabaje cyane, ni ingingo iza gukora mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, kuko abagendesheje vyuma bari yungunganije barasaba amakredi n'ibindi kugira bibesheho, ariko ugasanga ibyo vyuma byabo birahagaze. Rero ku by'ukuri nk'ugwaruka ingingo yo guhagarika icyo kiganiro kumbure na atacu yari kuzihindura, ariko bari guca bafata ingingo yo guhagarika icyo kiganiro, kuko ngo kuvunda akagohe leta y'u Burundi kuyerekeya ibi cyanke biriya ni byiza, kuko nabyo birabafasha gutwara igihugu, kuko mu gihugu cyacu uriko ukora ibintu ataba ariko barakwereka ati aha wagize nabi bigende kunuko kumva izi n'izi n'izi n'ibyi urumva ntibiba bimeze neza mu gihugu. Rero ku by'ukuri saba nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu namufasha gutwara igihugu cy'u Burundi, nibikubita agashyi ingingo birumvire nimba koko ari leta nzeye, ibe leta nzeye by'ukuri, kuko narumvise ariko arasigura ko ingingo bayifashe ku buryo bw'amasangane. Sinzi rero uza kuraba ibitigira iby'abapfa bapfuye n'amasangane n'abapfa banyurujwe cyangwa bapfuye mu bundi buryo bwose, namwe mutayobewe bahubwa ibi cyangwa biri ibyiyumviro byabo, ko boba ari izo mpamvu zo kuvuga ko ashatse ntihagire ko umuntu asubiye gupfa ngo yishwe n'isangane cyangwa igitegote. Rero nimba bafashe izo ngingo nibafate n'izindi, ntihagire umuntu dusubira kumva ngo yanyurujwe. atiri vyimviro vyiwe yahohotewe yapfunzwe tacazira izo nyine nazo nibazigeho nuko bariko bariga kuzina ibihohotera cyane abona ko izo ziteza imbere igihugu.
Tawari mu Burundi we wafise umwizero ko abo bari batunganije ico kiganiro nibakurikiza amategeko atakizobuza ko barekurira kukiremesha hanyuma.
Kuba agihagarikije ne ntawuzi ngo twavuye ko nukuri ndi atukaraba ko waba ari bo bafite uruhusa ko batari bo bafite uruhusa ejo rero nukuraba neza tuzi tuzavuye ko kuko ari gihe rupfuga ibi gusa rupfuga ibusane sikintu n'ikindi byo byavuye ntawe ko bari bose nafite uruhusa naturi ndi mwaje sho basa bimunyu bazo bari kurira nibaza ko kwihangana gatuho tukarindira yuko uwo giteba bakagira akabazwa ngo ubusama bakatitwe kandi bakaza bakatwikira.
Fleury nawe nyene ari mu Burundi ati leta yatinye ko ukuri kumenyekana ku ngingo yafashe.
Ivyerekanye ko abafashe irya ngingo yo kubakarika amatugutuku amakinga hamwe n'amamoto bo nyene babibona amahinyu urabona ko hari umuco ababinyonga batokwerekwa kubera abo batwara ayo mashirahamwe bo bafata umwanya ukwiye bakabona ingorane bishobora guteza ndetse bakabona n'agahotoro abo banyogero vyuma bagiriwe baciye babuza kugira ntibashikirize uko ibintu babibona kuko bari gusanga abafashe iyo ngingo bagenda barakugwa kw'amaboko ni kubera bari kubereka umuco bakabereka agahotoro karimo bakabereka n'ingingo y'igitengeri nico bituma hatari kwemera ko ico kiganiro kiba. Iyo umuntu rero yanka ko hari inanyura ku kintu novuga mu gifaransa ko ari faiblesse haba hariho ibitameze neza we abona ku ruhande rwa nyine gufata ingingo agaca anyegeza ko ibyo bitameze neza byoja abona ariko nanje kugaruka nkavuga mfite icyo ngingo ni ingingo mbi cyane ingingo mbi ku banyonga bijya byuma kuko byari bibatunga imiryango byari bibatunze benshi byari byarabibagije ubushomeri kuko iyo kuyaga n'abanyonga bijya usanga bafite amadiplome ndetse n'amadiplome ya kaminuza byari ibintu byiza kandi no ku gihugu kuko bajya abanyonga bijya byuma batanga amakuru ndetse ntibakorewe ihohoterwa kuko ngiye kureba abo bana bigenza ko ntibakwije ibimoto bakaba bazitwaye zikava zitanze amande kandi maremare n'agahombo rero no ku gihugu bwa gatatu n'agahombo no kuba bigendera ko leta rero yari ikwiye kongera kwicara ku neza y'abanyagihugu igisumba ikindi nimba ari inyigisho baha batanyonga kugira kumbure ry'amasanganya bavuzaga abanduke babaha inyigisho zimeze neza urenze kuri izo nyigisho bazobahaye bamufatire itsindi ngingo ariko ugiye kuraba guhagarika ibyo byuma byose ni nko guhagarika ubuzima bwa benshi.
Umwami abohora imitima, umwami atari umwambuzi, Herode ngo abyumve azihinduka arungika ingabo, uwo y'ibibondo mu gihugu ahahatira amarira, aharanira guhora ku ngoma akaboreze
ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Owen ari mu Burundi avuga ko ibyo igipolisi cyagize bihushanye n'ibyo umukuru w'igihugu avuga kubijyanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro
yuko ari uguhonyanga agateka kazi na muntu kuko umuntu arafise uburenganzira bwo gushikiriza ikiri ku mutima mu gihe adahungabanije igihugu rero mu byari byateguwe cyangwa byagomba kuvugwa ntacyarimo cyo guhungabanya igihugu keretse ko byari intererano zo kugira ngo Burundi cyangwa Abarundi bishyire bizane cyangwa bashobore gutera imbere mu bikorwa byabo rero tukasaba hajeje igipolisi cyangwa abajeje umutekano n'umushikirangazi mbere w'intara hagati mu gihugu n'umutekano kureka amashyirahamwe agakora kuko kubona barahagaritse ikiganiro bacyatunganije na pateme ifatikanije na com byerekana yuko bavuguruje ikimukuru w'igihugu yaheruka gushyikiriza avuye mu mahanga byerekana yuko batavuga rumwe berekana yuko ugiye kuraba neza kubona barababujije kugushikiriza ibyiyumviro byabo ejo berekana yuko hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji cyangwa abajeje umutekano hariho kutumvikana kuko nta kuntu umukuru w'igihugu yavuga yuko birekuwe yuko umuntu ashyikiriza ibyiyumviro byiwe mbere no kugira yegereyegere mu gihe abona yuko hari bitagenda neza yuko barekuruye ariko hagira uwivuda gushyikiriza ibyiyumviro byawe cyangwa ishyirahamwe runaka rigira icyo rivuze cyangwa rineguye ku kintu runaka akazawumva uwaserukira umushikiranganji bw'umutekano abapolisi barabihagaritse byerekana yuko hariho kuvuguruzanya hagati y'izo nzego zibiri.
Bertrand ari muri Uganda ati iyo nyifato yo kutarekurira abashikiriza ibyiyumviro bihushanye n'iby'abategetsi biri mu ngendo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva kera.
Nta na kimwe gitangaje muri ibyo bajya bagabo nuko bama bibeshera ngo ni leta mbyeyi leta mpuzi bafashe ingingo ntibasha ko yibavuguruzamo kandi ni nk'uko ataba ari n'ingingo ziba ari ingingo zije kugirira akamaro abanyagihugu nk'akarorero turavye ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko ngo leta ikugiriye nabi tanamwe ushobora kuja kwitwara kuko ngo udashobora gukora amakosa n'akamaramaza ibintu bivugwa gutyo bikavugwa n'uwitwa kore perezida kandi ari uwitwa ko yazanye ikivugo cya leta mbyeyi leta nkozi. Ku bwanjye rero nk'umwe mu rwaruka nkavuga nta na kimwe gitangajemo ikiganiro kuba cyarahagaritswe ahubwo ni inyigisho umwe umwe muri twese abanyagihugu bakwiye kuza barafatira ko bakabona ryare mu 2005 2015 dufatiye cyane cyane kuva mu 2010 n'ibihumbi 2015 amamoto amakinga n'izi za tukutuku nizo batumwa ko cyane kubaherekeza mu myiyamamazo ntanahamwe bari bimiriwe muri icyo gihe bwabo kubera uno munsi batari mu myiyamamazo bariko barabakumira aho bashobora kwifashisha kurondera icyo rirenza cyangwa icyo rikesha ibyo bikwiye guha inyigisho buri umwe umwe wese muri abo bagendesha izo ngendeshwa cyangwa n'umunyagihugu wese azikoresha zimufasha kumara urugendo aba yateguye.
Emerson ari mu Burundi ati muri iki gihe mu Burundi ntawaragikwiye guhogwa gushikiriza ibyiyumviro mu gihe atamutekano bahungabanije.
Abantu baravuga ibintu n'ibishushanyo byabyo. Nibuka igihe nyakubahwa avuye hanze yarashitse mu kibuga cy'indege aca aravuga ati abantu bafise akantu kababakiye bubisabira uruhusha bakaja mu mabarabara bagasiruka ariko mutima. Nibaza rero nk'uko igihugu cacu camaze kwinjira muri demokarasi abantu bakwishyira n'ukwizera baraba yuko atagateka kazi na muntu bariko barahunyanga none ko bagiye abashikirize akari ku mutima bo muri uri kome nabo muri pariseme turavye mbere n'ibyo bari batanze bagomba gushikiriza byari ibintu byumvikana none kuba ariko baravuga bati tugomba yuko ijya ngingo dusabe ubisabwe je no gushyira muri forume ya plaidoyer amakosa cyose ndagata ku bapolisi abapolisi bene wacu n'abantu nabo nyine bagoye nk'uko tugowe no munsi baratumwa bakagenda gukora ibintu nabo nyine bagashaka uravye urupfu wapfuye inzara bafise abavuye muri Somalia hari habo n'abazohava b'imihigozi ariko uno munsi bakaba bakirungikwa ngo baze kubuza bene wabo bariko baratera imbere ayo matukutuku ivyo byose bagiramwo yizome makinga ayo mamoto nabo nyine bayagiramwo mu bandi ikintu gusa kibabaje mu Burundi ni uko iyo umuntu atunze atanyibagirwa iyo yaciye. None tugarutse kujya mu kiganganje turavye nyine igwareye nyaguza imbere y'abajournalist avuga ngo naho ngo umuti urura uranyobwa. Mbega wewe icyari kumufata kijya kiringo ingene yagiye arivura ama etape yagiye aracamo bagaca bamujaniranye baza ngo abayashise harya geze mbere ko bagiye mu ishyamba bakamu iyo baca bacisha ku buhumba mbe ari baza neza yuko yari gushika suko yahabanje kuba ibiganiro abantu bakicara bakavuga ati yemwe yemwe ntimaze gushisha ku buhumba abantu bafise ibyiyumviro nimicere ku ntebe z'ibiganiro hanyuma turabe ikibiri icyo gituma rero jewe ikintu mbona nuko umuntu wasigaye bafata inyingo gihuti huti kandi je ndabarahiye ndazi ko mu minsi mikeye ibiryo ariko arivugisha je ndazi mu minsi mikeye ko imoto zuba zagarutse gukora yajya mu gisagara cya Bujumbura gusa kimwe ikintu kiriho kinyica mu Burundi nuko hariho abantu b'abategetsi bo muri leta basigaye bakora commerce icyo nicyo kiri kukica abantu kuko turavye imodoka hari z'umushikiranganji wa mbere tukaraba uyu mushikiranganji nyene w'intwaro hagati mu gihugu amasoko yirwagenda kugwanira mu matripize ya leta ngo bisoko ngo uyimini nuko nase kuzidondagura gusa wewe ntiyibuke ibyo yirirwa akora mu mashyirahamwe mbere ntazi ko director general uno munsi arazi amarira ariko arabatamwa ikintu mu Burundi bari bakwiye gukorwa nuko burekura abantu bakizegemvya mu bisanzwe uti nkoko ntuti cibitse kandi izo zibika zari amagi kandi bisongoye birafyita ibikomeye bigakomere icateza kikavomera
kenyere inkweto zawe arasamani ubwo ni kuba umumarayika avuze ati nimwabona umuco w'uhoraho utamansuye uzohaguruke dusange zihinduka kuko azobohora iminyororo yaboshe inzirakarengane kuko azohwikira uwacogose uwo wasangiye uwanse gusubiza abatware mugitwara nka Herodi rekana muzokukuruka abatware mukizumi na w'ibyisi
ahani nawe ikiganiro ndafise ijambo co kuri wa gatatu kigarukiye cari kijanye n'iburabuzwa ry'ikiganiro ku bamenyeshamakuru cari categuwe n'amashirahamwe Parsem na Oricom ku vyerekeye ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu y'ugushinga uturere ntarengwa mu gisagara ca Bujumbura ku mapikipiki amakinga na tuktuk ugwaruka rwerekanye ingene iyo nyifato yo kubuza gushikiriza ivyiyumviro itabereye ariko hari wavuze ko bishoboka ko abatunganije ico kiganiro batari bakurikije amategeko twobibutsa ko iyo ngingo yo gutegeka ivyuma bimwe bimwe byunguruza abantu gukorera ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura yashimangiwe n'umukuru w'igihugu aho yasubiye kumenyesha ko itazosubira inyuma mwakoze mwese mwariko muradutega amatwi naho ku wa gatatu za
cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe